Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, njye basuhuza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri ibiganiro dutegura tukanabigezaho duherere mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Icyorezo cya virusi ya corona ariko ntikizabuza amatora ya perezida, ay'abadepite n'ay'abajyanama b'amakomine kuba mu Burundi. Azabera icyarimwe kuwa gatatu w'iki cyumweru tuzatangira ejo tariki 20 ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero wari uwa nyuma ku bakandida biyamamariza ayo matora. Icyo cyorezo ariko ntikizabuza amatora ya perezida, ay'abadepite n'ay'abajyanama b'amakomine kuba mu Burundi. Azabera icyarimwe kuwa gatatu w'iki cyumweru tuzatangira ejo tariki 20 ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero wari umunsi wa nyuma ku bakandida biyamamariza ayo matora. Umwe mu bakandida Agathon Rwasa w'umugambwe CNL yasoreje ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya wa perezida mu murwa mukuru w'u Burundi Gitega, ashyira imbere uburobyi, ubworozi n'ubuhinzi, ariko ashimangira ko nta terambere ryashoboka urwego rw'uburezi rucumbagira.
Intumbero yacu rero no kugwiza amashuri, hanyuma leta igashyiramwo n'ibitabo n'ibindi bikoresho mfashanyigisho. Ibyo bizotuma kanovera k'indero kiyongera.
Uwo ni Agathon Rwasa, umukandida w'ishyaka CNL. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi. Uyu munsi ku cyumweru ni umunsi wa nyuma muri 21 yagenewe kwiyamamariza amatora ya perezida, ay'abashinga amateka n'abajyanama b'amakomine. Amatora azaba kuwa gatatu tariki 20 ukwezi kwa gatanu. Desire Hatungimana yakurikiranye ibikorwa bya bamwe mu bakandida mu bice bitandukanye by'u Burundi, araduha inkuru irambuye.
Agasimbo, umuyebe, intore, ingoma n'imbyino zitandukanye z'u Burundi nibyo byakiriye Agathon Rwasa aho yasozereye ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku murwa mukuru wa politiki Gitega. Mu ijambo nyamukuru yashikirije ni uko uburimyi, ubworozi n'uburobyi bizahabwa ikibanza gikomeye, ariko amenyesha ko ataterambere na rimwe rishoboka igisata cy'indero iyo gicumbagira. Ati kizokwitabwaho kugira ibindi nabyo binaguke.
Intumbero yacu rero no kugwiza amashuri, hanyuma leta igashyiramwo n'ibitabo n'ibindi bikoresho mfashanyigisho. Ibyo bizotuma kanovera k'indero kiyongera, abana baze baheze amashuri bafise umuzigo w'ubumenyi, bafise umuzigo w'ubuhinga, bizobashoboza kugira icyo bafashe nabo mu iterambere ry'igihugu. Tuzokwihatira nanone kuraba ukuntu igisata cy'indero gitunganywa gushasha kugira ngo kaminuza y'igihugu ibe kanu kaminuza y'igihugu koko, kibe icyitegererezo, ribe nituta riramurira igihugu incabwenge zibushitse zizoshobora kuja mu bisata bitandukanye byaba iby'intwaro canke by'ubuhinga byotuma u Burundi bushika ku ntumbero y'iterambere rirama, kuko aricyo cyifuzo cy'abarundi n'abarundikazi.
Ikindi gwasamije ko azoshyira mu ngiro niyamara gushikira ubutegetsi nuko umukozi azohabwa agaciro mu byo akora kugira nawe abikora nezerewe.
Ingorane ya mbere tukwiriza kurondera gutorera umuti ni uko twokwiga ingene imishahara yobumba abayihabwa, uhereye ku gutomora agaciro k'akazi kitwa yuko gafatwa nk'agahembwa make. Faransa ku bakizi ni mpunyapfunya w'amajambo salaire minimum interprofessionnel garantie, amafaranga yaba ku muntu yakoze akazi kabayabaye, yaba ku bakora akazi ka leta, haba kuri banyakubaho baducungerera umutekano, bose imitima yuzuye agahinda, nta ubumbwa n'umushahara. Bizoba ngombwa rero ko leta twicarira icyo kibazo kugira ngo abantu babombwe n'umushahara bakorera gutyo tubakingire agatima ko kurya ibiturire no kunyonyeza
abanywanyi umugambwe senere atari hake niborohewe kugira abashikaho mu ntara ya Gitega nkabaje bavi Bujumbura bageze mu Giheta abapolisi babahagaritse igihe kitari gito kuko Evariste Ndayishimiye mukandida wa CNDD-FDD asanzwe avuka mu Giheta ariwe yagiye gusengera kuko na w'Imana mu mugambwe uri ku butegetsi bari bawuhebeye gusenga kuko ibikorwa byo kwiyamamaza babisozere kuno wa gatandatu kuri Etesi Kamenge mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara ya Ruyigi abanywanyi ba Senel bakaba batorohewe mu kwiyunguruza kugira abashyiga Gitega kuko imodoka bita Fuso bazanye gupakira abantu. Francis Rohero uwigenga aho yamamarije muri Bukeye mu ntara ya Muranzya yabanje guha ikiganiro amenyesha makuru imbere yuko aja kusigurira abanywanyi biwe imigamba bafitiye muri icyo kiganiro akaba negura cyane cyane ingendo ya bamwe mu bajejwe intwaro be na Seni muri kino gihe biboneka ku itariki irakorera bose akayisaba guhindura imbere yuko abarundi binjira mu biro by'amatora.
Turiko tubona umengo bimwe bimwe byakozwe biciye mu nama n'ingingo ni nko gushyiraho abajejwe ibiro bigeze gucungera amatora niho mu byo gukurikirana ingene ibikorwa by'amalisi biriko biraba aho byinshi usanga bishika twebwe tutabizi kandi turi mu bategereza gukorana na Semi na cyane cyane ugasanga n'abanyagihugu bavyumvuka ku maradiyo batazi neza ingene byateguwe tukaba twari twifuza yuko ico o mu gihe hari amasaha ashika 72 imbere y'amatora ko bogerageza kugikosora kugira ngo abarundi baje mu matora batahura bategera bashobore no kwakira ibiyavamwo atantambamye. Hari henshi twagiye turaca mu ntara aho dushima inyifato y'abarongozi ivyo mugabo ntizotuma twibuyobagiza ko hari intara zimwe zimwe habaye ugufata minenegwe imyamamazo na cyane cyane ugasanga hagati y'imigambo iri kiriyamamaza canke abarongoye intwaro abarongoye ubutungane imbere n'umutekano bavyifashe nk'uko utariko gushikaho hariho n'abarundi bapfuye bazira imyamamazo bazira kutihanganyirana.
Kuruno munsi wa nyuma w'imyamamazo Gaston Sindimwo yari ku kibuga cha Komibu Nyakabiga ahasanzwe avuka, Dieudonne Nahimana nawe yari ku kibuga cha Tampete mu gisagara cha Bujumbura mu gihe Domitien Ndayizeye wewe yari mu ntara ya Rumonge. Leo Sinyendakumana akaba yasozera igikorwa cyo kwiyamamaza ku munsi wa gatanu. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana kuri iyi nkuru. Umunyemari w'umunyarwanda akavuga Felicien wari umaze igihe ashakishwa n'ubutabera yaratawe muri yombi. Inkuru mugezweho na Venuste Nshimiyimana.
Itangazo rya Ministeri y'Ubutabera y'Ubufaransa riravuga ko Felicien Kabuga yafashwe mu gitondo cyo kuri wa gatandatu igikorwa cyo kumufata cyabereye ahitwa Anir-sur-Seine hafi y'umujyi wa Paris kikaba ari igikorwa cyahuriweho n'inzego ebyiri za gendarmerie ndetse n'iz'abashinzwe umutekano. Iryo tangazo kandi riravuga ko Felicien Kabuga ufite imyaka 84 yakoreshaga umwirondoro mpimbano bikaba ari nabyo byatumye ashobora kuba mu bihugu bitandukanye ari byo Ubuda Aje ububiriji uswisi Kongo Kinshasa ndetse na Kenya umuryango we ukaba waragize uruhare rukomeye mu kubimufashamo. Urwego rwawo ni rwashyiriho gukora imirimo y'isigarira y'inkiko mpanabyaha rwari rwaratanze urupapuro rufata Felicien Kabuga. Kabuga ashinjwa ibyaha birindwi birimo genocide n'ubufatanye cyaha muri genocide harimo ibyo kuba yarashinze umutwe w'interahamwe. Araregwa kandi kuba yarashinze radio RTLM yahamagariraga abanyarwanda kwica. Umushinjacyaha mukuru urwo rwego rwa ONU Serge Bramert yavuze ko ifatwa rya Felicien Kabuga ari ikimenyetso kigaragaza ko abagize uruhare muri genocide bashobora kubiryozwa na nyuma y'imyaka 26. Nibutse ko leta zunze ubumwe za Amerika zari zarateganije miliyoni 5 z'amadolari zahabwa umuntu wese watanga amakuru aganisha ku ifatwa rya Felicien Kabuga. Nyuma y'ifatwa rye Felicien Kabuga agomba kugezwa imbere y'urukiko rw'ubujurire bw'i Paris bikaba biteganjwe ko azashyikirizwa urwego rwa ONU rwashyiriweho gukora imirimo y'isigarira y'inkiko mpanabyaha rukorera irahe mu Buholandi kugira ngo ahaburanishirizwe. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Urakoze Venuste Nshimiyimana. Tukivuga kuri iyi nkuru abanyarwanda batandukanye bakiriye bate rero ifatwa ry'umunyemari ukomeye bwana Felicien Kabuga. Nibyo Eric Bagirubusa yabashije bamwe mu batuye umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali hereye kubarokotse genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994.
Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo inkuru yabaye kimomo ku munyemari ukomeye bwana Felicien Kabuga yatawe muri yombi n'inzego z'ubutabera mu gihugu cy'u Burundi ku mugabane w'Uburayi. Uyu musaza yaramaze imyaka 23 ashyiriweho impapuro zimuta muri yombi kuva mu 1997 nibwo bwana Kabuga yatangiye guhigwa bukware n'ubutabera mpuzamahanga ku ruhara cyekwaho muri genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ifatwa rye rero nyuma y'imyaka 26 bitazwaho yaraherereye ni inkuru yashimishije inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda na cyane ku muryango wibuka uharanira inyungu z'abarokotse genocide yakorewe abatutsi. Ni inkuru yibuka ivuga ko ari nziza cyane ko yahuriranye n'iminsi 100 yo kwibuka kunsiba 26 genocide yakorewe abatutsi. Uko niko Professeur Jean-Pierre Dusingize Mungu kuri uyu muryango yibuka yabwiye ibitangaza makuru by'igihugu.
Cyane cyane kabanze mere kubabwira ko iyi nkuru yadushimije cyane 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 rwose. Iyi nkuru rero ikaba ari ikimenyetso gikomeye mugihe turi muri iyi minsi 100 twibuka genocide yakorewe abatutsi ku buryo bw'umwihariko nk'uko mubizi, bikaba ari ikimenyetso gikomeye kuba yafashwe kandi agafatirwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa cyakunzwe kugaragaraho gukingira ikibaba ba genocideri. Ni ikimenyetso rero gikomeye ku butabera mpuzamahanga, kandi tukaba dushimira cyane Leta y'u Rwanda afatanije n'iri ya International Residual Mechanism for Tribunals kandi ikanafatanya n'izindi nzego.
Mu itangazo yageneye abanyamakuru bukivuga ko bishimisha abarokotse genocide iyo bumvise ko abavugwa ko babigizemo uruhare bafatwa bakabiryozwa, igasaba ko byaba byiza Felicien Kabuga kazanwa akaburanishirizwa mu Rwanda aho bikekwa ko yakoreye ibyaha 7 bya genocide. Mu itangazo ryayo kandi ibuka ikomeza ivuga ko ifatwa rya Kabuga ari igikorwa cy'indashyikirwa ku butabera mpuzamahanga, ibuka igashimira ubutabera bw'Ubufaransa n'abandi babigizemo uruhare mu ifatwa rya Felicien Kabuga. Abo bari mu rwego rwasigaranye imirimo y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Ibuka igakomeza gusaba inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda n'amahanga gukomeza gushyiramo ingufu kugira ngo n'abandi bakidegembye bakekwaho uruhare muri genocide bazafatwe. Uretse n'abahagarariye inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi bashimye bikomeye ifatwa ry'umunyemari ukomeye Felicien Kabuga, Leta y'u Rwanda nayo muri rusange yashimye iki gikorwa. Bwana Johnson Businge n'umwe nkuru ya Leta icyarimwe na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda akavuga ko ibyabaye ari icyo yise igitego gikomeye mu ndorerwamo y'ubutabera.
Iki rero ni igitego gikomeye ku butabera, hari Abanyarwanda Kabuga yakoze ibyaha bikabagiraho ingaruka ubwabo. Abanyarwanda batekereye ahangaha, mu bateguye, mu bacuze umugambi, mu batanze inkunga ikomeye, mu bantu bazwiho kuba abacurabwenge ba genocide yakorewe abatutsi 1994, Kabuga akekwa muri abo ngabo. Mu bantu bashakwaga, bahigwaga, bari ku rutonde rw'abahigwa ku rwego mpuzamahanga, ngira ngo ni uwa mbere. Iki rero ni ikikorwa gikomeye cyane fatanye mu nzego nyinshi.
Minisitiri w'ubutabera akavuga ko ifatwa rya Kabuga ryagombye kubera urugero ibindi bihugu bigicumbikiye abakekwaho ibyaha bya genocide.
Ni ikintu rero cyiza gikwiye kubera ibihugu byose, gikwiye kubera abantu bose batuye isi, irindi jwi yo kudukangura, ryo gukangura abantu bose batuye isi kuvuga ngo umuntu ajye mu butabera.
Mu myaka 26 ishize genocide yakorewe abatutsi baye hakunze kuzamuka icyuka kibi hagati y'ibihugu by'u Rwanda n'Ubufaransa. Leta ya Kigali yamyishinja Leta ya Paris kugira uruhare muri genocide yakorewe abatutsi, Paris nayo igashinja Kigali uruhare mu ihanurwa ry'indege yari itwaye uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na mugenzi we Burundi Cyprien Ntaryamira icyo bamwe bafata nk'imbarutso ya genocide. Kigali ntiyahagararagaho ikanongeraho ko ari yakunze kuba indiri y'abashinzwe uruhare muri genocide. Kuba rero bwana Felicien Kabuga ushyirwa ku isonga mu gutegura no gutera inkunga ibyabaye yafatiwe mu Bufaransa, ambwe yo kubwumvikane hagati ya leta zombi bugenda burushaho kuba bwiza. Kuri Leta y'u Rwanda ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ugutera indi ntambwe mu mikoranire.
Birumvikana ko iki ari ikimenyetso gikomeye kuko kugira ngo Kabuga aba yafatiwe hariya, iyo icyo gihugu yafatiwemo kiba kitabishaka ko hafatirwa, wenda ntawajyaga kuhafatirwa. Kuba yafatiwe aho yafatiwe, hari igihugu gifite ubutegetsi, gifite inzego zitandukanye zabigizemo uruhare rukomeye. Iki rero ni ikimenyetso, ntabwo ari cy'ubufatanye gusa bwa none ahangaha bumaze iminsi, ariko ni ikimenyetso bugenda buzamuka, bugenda butera indi ntambwe. Ariko nk'uko narindangije kubivuga, nindi ntumwa nubundi butumwa kwisi.
Bwana Felicien Kabuga w'imyaka 84 y'amavuko yavukiye Inyange mu cyahoze ari prefegitura ya Byumba komine Mukarange ubu ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mukarange mu majyaruguru y'u Rwanda, azwiho kuba yari umunyemari ukomeye abikomora mu bikorwa by'ubucuruzi, ubuhinzi bw'icyayi n'ibindi. Ubutabera bumukurikiranye ibyaha birindwi bya genocide yari nimero ya mbere mu bahigishwa guruhindu kugeza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika imushyiriye haka yabo ka miliyoni 5 z'amadolari kuwashoboraga kugaragaza aho yarahererereye. Mu bihugu bivuga ko yabayemo nyuma ya genocide harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Ububiligi, Ubudage, Ubusuwisi n'Ubufaransa yafatiwemo. Kugeza ubu ntiharamenyekana inkiko zizaburanisha umunyemari w'umuherwe Felicien Kabuga. Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagira ubusa arakoze kutugezaho ibitekerezo ku ifatwa ry'umunyemari Kabuga Felicien. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti zacu, nk'uko nari maze kubivuga, arayabona ate? Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikizi.
Je novuga kuri kuregera neza kuko ni ukuraba aho tugeze muri iyi nzira ya demokarasi turimo agiye buri myaka 30. Aho tugeze ni hehe? Bwa mbere ni ukumenya yuko aya matora abantu bari kubahiganwamo abaye aheze imyaka 20 hashinzwe amasezerano y'Arusha. Akaba kandi hagiye buri myaka 15 Uburundi bufise inzego zikije umutekano zihurirwamo abarundi barundikazi baturika ubwoko bwose. Iyi ikaba ari intambwe ikomeye cyane abantu bose bitoza bategerezwa kubaha bakubahiriza. Icya kabiri mbona ni uko muri aya matora ibyiyumviro byose bivuga mu gihugu cy'u Burundi buriya muri politike biriko byibonekeza mu bantu bari kubahiganirwa ikibanza cy'igihugu canke ibibanza mu n'amashinga y'amateka ikibazo cy'ishinga y'amashinga y'amateka canke mu bantu zo makomine. Ahambere nagira ngo abantu bategere neza barabe akarusho kahari. Mu mwaka w'1993 aho twatangura kwitorera umukuru w'igihugu hahiganwa abantu batatu gusa. Muri aya matora y'uyu mwaka hahiganwa abantu ndwi, kandi muri abo bantu ndwi harimo abantu bavuga ni abantu bicunja mu gihugu. Uravye uwahoze arongoye igihugu, uravye nk'umuntu yarongoye n'amashinga y'amateka mbere mu myaka myinshi, uravye nk'umuntu ari mu kibanza ubu cicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu canke ari mu kibanza cicegera cya mbere cy'umukuru w'amashinga y'amateka, ukaraba mbere n'uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Urumva yuko ni ukuri ataza kugira ngo hari ahantu habutse ibyiyumviro bishyikirizwa. N'ikindi kimenyamenya ni uko hari n'abantu babiri bandi bigenga bitoza harimo mbere muri abo bose ariko baritoza ufite muri bo imyaka mike afite imyaka ngira ngo 40 ndumva. Urumva iyo ni intambwe yindi. Iyi ni intambwe tugiye muri aya matora haba abarundi cyangwa mbere n'abandi bayakurikirana tuzi yuko mu kwezi k'umunani Uburundi bwa ofise umukuru w'igihugu mushasha, kubera kuko uhari kuva mu 2025 atazokwitoza ubwa gatanu. Nuvuga yuko ku rubuga ubiravye biraboneka yuko mu n'amashinga amateka izoza hazoba harimo imigambwe irenga ibiri ishobora kuba itatu kubide. Ibyo bikazotuma ibyiyumviro biba byinshi mu n'amashinga amateka gusubiza uko biri ubu.
Ndabona muvuga ko hari intambwe ikomeye cyane rwose, ariko imishyamirano nayo iri hagati y'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi n'umugambwe CNL urongowe na Gaton Rwasa. Mu rusigura gute ko mu bisanzwe mu banyapolitiki hasa n'ahari icyuka cyiza?
Si ibyo gusigura ahubwo ni ibyo kuyamiriza. Ni ibyo kuyamiriza dusaba abo bantu nyine navuze nadondaguye ubona ko ariko baritoza urwaruka kuvuga ruva mu migambwe barimo mbere barongoye bamwe bamwe. Icyo gituma tubasaba kuvuga ijambo ry'ihumure, ijambo umuntu wese aca yumva ati uwo ndiko uri karagiganwa ahagaze ngaha ku byerekeye amahoro n'umutekano w'igihugu. Kuko abo bitoza bose bagiye yuko igihugu gikomeretse ibyo batwemerera byose nta kundi bazoshobora kwishyira imbere, bazobanza bakoza kuzunguza kuzimya umuriro. Aho rero je icyo ndabasaba ni uko bavuga batagitinganya bakabwira abanywanyi babo abwo rwaruka ruvugwa ko guhagarikira ngaho. Ahandi kato rwaruka rukamenya yuko rubandanije muri iyo nzira niko ruzoriko ruriyononera. Ahambere ubushako rwashaka nakubwiye mu kanya gahetse yuko muri abo bitoza harimo ufise imyaka yegereje 40 irenze ku gatoya, niwe akiri muto muri bose. abandi bose bafite imyaka irenga 50 no kuvuga yuko usanga abantu bakuze muri bwa Burundi kagira sangora twibwo turavuga aha rero niho ngira nti botije kumenya bati muri aya matora tugiyemo hari ibyo dutegezwa gukingira Burundi kandi bikaboneka neza uko bigenza no mu majambo bavuga hanyuma bakama bagendera ukwama bavugana iminsi yose iyo hari ikibazo aho kure kugwaruka ngo rugende ngo ruze gutana mu mitwe naco bizana ahubwo bizana kutizera kandi je nariko ndavuga nti hari inkwari ibintu byinshi byotumye aya matora twizera ko agiye gutuma demokrasi mu Burundi isimbiza igatera intambwe nshasha kandi nziza.
Ego wihweje muri rusange rero ikintu witeze mu matora ni ikihe? Murabona ko aya matora azoba mu minsi iri munsi y'itanu azogenda neza?
Nakubwiye nti umuntu wese uwo biraba muri abo bitoza hanyuma tugashyirako n'inzego za leta y'u Burundi tutibagiye n'urwego rucungera amatora hamwe na rero n'abandi bantu no kwita junja bashiga na wese abishyizemo ishaka ni nguvu ayo matora azoba neza azoba kandi arashobora kubyarira Burundi ibintu byiza. Igihambaye rero nakubwiye ni uko abantu cyane cyane ababitoza bo kwirinda gushyira mu mitwe y'abantu ibyumviro umengo barasize byarahetse burya iyo ugiye mu matora n'ububuzi azovamo na cyane cyane ari amatora uretse abene Burundi bonyene ubene igihe uko tubivuga bagashyize ikiri ku mutima nkuko babivuga bonyene wowe gusukaza ucubaha ukacubahiriza uwatowe utatowe ukamushikiriza ijambo ryo kumukeza uwatowe nawe akamya abatore mu Burundi abatorewe igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kiba kimwiragije kiba kimugize umwungere wacu kiba kimugize uza kugira ngo bigiye kumva iteka gusa ahubwo abaje kugira ngo abe umusuku w'abarundi.
Ayo matora rero azoba nk'uko bizwi gushika atabarorerezi b'amahanga n'amashyirahamwe kan'amashengero iyo mu gihugu washaka nka 40 ivyo birizeza abanyapolitiki bose
niko byifashe nta kuri twogira kira noneho urabona mbaye ndareka nuko ashobora ko hari ingorane zituma batashoboye kuza mu nteguro ora niki kiza cha coronavirus iko kimeze nawe muranumva muri mu ijwi rya Amerika bavuga yuko hari abakorera muhiri wabo
twese n'ubu turi ko dukorera muhira n'ubu turi ko turavugana ndi mu biro byanje mu nzu yanje
urutare rwogora kugira ngo tugire ngo nihagire abaza kuyaraba bavuye hirya no hino tugurugame kwashaka ngaha basengaha naho ugasanga hari za ngingo zafatwa uko umuntu kugira ngo amurekurire kugira imirimo arangura abanza kumara iminsi 14 yugaraniwe ahantu kugira ngo arabe kucyo kiza kitwacara gufasha urumva rero ko nibihe bitoroshe mu byerekeye amagara y'abantu kandi baza yuko abo barundi barekuriwe kandi biyandikishije ngo bazobikurikirane abo ni imigambi n'abitoza babigiriyemo hanyuma abahanuzi bakagumaza barahanura ndi baza yuko ayo matora ashobora kubyara ikintu cotuma abarundi bitera ibyo ari byo byose ko bigenda kose matora azoba kandi hazogirwa ikivuye ngo cyo dusabye gusa ni uko ikizovamwo abazoba bashyizwe imbere mu majambo yabo ya mbere azoba amajambo yo kwiteza abarundi kandi ntaba amajambo gusa bikaba karimi bizoca bigenda mu ngiro tubone yuko koko uwatowe afashe umugambi wo kwegeranya abarundi bose kugira ngo duhangane n'ibibazo dufise na cyane cyane ibibazo biraba iterambere rya bene Burundi.
Umurwi se ni utumye amatora muri iki gihe usanga twavuga cyane cyane umugambwe utavuga rumwe na leta y'u Burundi uri muri ayo mahiganwa umwe muri uyu migambwe wa CNL widoze uvuga ko uyu murwi uri kutunganya nabi amatora kandi bishobora gutuma haba ubusuma muri ayo matora mwebwe ibikorwa by'uyu murwi muri iki gihe mubibona gute?
Agateka n'umuntu akitera ibyo ba umuntu wese ahari ndashobora kugira ngo harashobora kubura ikibi bamvugako uko wigenza wewe niko kuzoheza kukaguhiteka kuko ibi bintu biriko birashika by'uyu mugwi nuka yuko bariko barashiraho abagize uwo mugwi bwa mbere hanyuma agashiraho abagize imigwi mu rwego rw'intara cyangwa rwego rwa komine hari mbere n'iyindi migambwe yavuga iti mbese ko tutarimo ndazi umugambwe sa abanyafurode buravuga uti mbega ko hose bashyiramo gusa umugambwe CNDD-FDD umugambwe CNL umugambwe IPRONA kuko twebwe muri forodebo tugira ikibazo nicyo gituma rero burya iyo muri ko murahananira ibintu iyo ubonye ikintu kitagenda neza nturaba inyungu zawe gusa uraba inyungu z'igihugu cyose ariko saho noza kubandanya hagarara gihamba yo gutera kamo kandi seni uyirongoye nabayirimo yuko ikizuba muri aya matora kizoza cenerwa n'abarundi kikana kizuburundi kije koko cerekana koko uko abarundi bashikiriza uko yumvira hanyuma usa nabo bahiganwa ndabisubiremo ategura imitima ugiye guhiganwa ntubuzi kuzotsinda ko abarundi bashobora guca kubiri n'uko yumvira cyaragiye birashika matora agera muri kino gihugu kuva twikukira mu 1963 ugace mu 1963 aragiye hashika aho ubona bikuzanira ibyo wewe uba ku butegetsi canke uba mu migambwe igira iti mpanganye n'ubutegetsi biteye kubiri nizo wiyumvira no kutegura umutima rero akaba bakari mu matora
bariko bahiganwa muri iki gihe murabona ko mu gihe imigambwe yabo canke mu gihe batotsinda iyo matora bazokwemera aho abanyagihugu bazaba bashize
nakubwiye ngo ndikije abantu bariko baritoza abaribo amategeko tugendera ku amabwiriza tugendera ku muri aya matora benshi muri bo bari muri aya toro bayatoye bashize ngaho none harimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga amateka ikaba ari nayo yitora amabwiriza yose tugendera ko n'ayagenga amatora harimwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ari nawe usaba nshinga amateka benshi mbere no muri leta harimwo icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu abantu barakunda kubyibagira mu kugenera igitunganijwe niwe imigenderanire hagati y'amashinga amateka n'inama nshingangange icako kuko niwe abafite ibibazo bya politike na administration amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'igihugu azi ibanga ry'umukuru w'igihugu amatora arimwo uwigeze kuba umukuru w'inama nshinga amateka nakubwiye imyaka myinshi hageze ingorane bwa mbere bisogora kumenya aho ubugabo bwabo ubushemeye bwabo bugera cyo gituma navuze nti bafata ijambo babwira abarundi icyo bazokwifuza ko uburundi buba inyuma y'amatora nicyo kizoba je nari gushima mbere iyo aya matora abarundi buhamagarwa ku munsi w'itariki ya 20 bamaze kugenda bari hamwe gutubone bari hamwe bariko ravuga ko ndiko ndavuga bati twifuza amatora meza turigemeje ko atanumwe duhamagariye kuja mu bintu byo kwigira hagati Uganda turiyemeje yuko ikisombo y'amatora tuzocuba tukacubahiriza ayo majambo yavuze usanga imbere mbere ibintu bica byoroha neza atakagurane vyozana ndizeye umwanya uracariho uyu munsi n'itariki y'15 bazotora ku itariki 20 bafise uburenganzira bw'ico bavuze gushika ku itariki ya 18 imisi itatu aka kawunda bateye bakumve tubabone basohoke bavuge niba byafate gusa ibyo dukwama ariko hari inyuma y'abantu barondera amajwi bamenye yuko iryo jambo barivuze rizobaha gusuhubya ubugabo bukomeye ubushinga ntahe muri kino gihugu
arakoze Frederic Nkundikije kututegurira no kutugezaho iki kiganiro inshuti twari kumwe aha niho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tubibutse ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com mwabisanga no kuri YouTube na Facebook byacu VOA Radio Yacu mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira radio ijwi rya Amerika nshimiye kandi na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashije kubibagezaho uwabishyize hamwe ni Fasil Gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya corona tubarandikiye ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika amahoro kuri mwese
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa